program.
Iri mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa kane, itariki 9 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'ibihumbi 2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Alaba majambo menshi n'iri no muhora muje bana kumara hatiye uko bana bashyamiranye ngo imbonera kure n'indi mibambe kumwe itabwira umwe n'umugambo uri kugutegeza ugasanga n'umumayira abagwanye.
Uwo ni umunyagihugu wo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo avuga ku kibazo cy'umutekano kibatuma bahunga iyo ntara. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tutangurira ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Eugenie, ni ayahe makuru avugwa ku isi muri iki gihe?
Urakoze Oriane, mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi. Duhere muri Uganda, umuntu wahoze ari imfungwa muri gereza ya Amerika i Guantanamo muri Cuba yatawe muri yombi aho muri Uganda akekwaho kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe umushinjacyaha mu kwezi gushize. Uwo mushinjacyaha yiciwe yaciye imanza ziterabwoba Jamal Kiyemba wo muri Uganda yatawe muri yombi hamwe n'abandi bantu batatu mu murwa mukuru Kampala. Ibyo byavuzwe n'umuvugizi wa polisi Fred Enanga ejo kwa gatatu. Abategetsi bakaba bavuze ko abakozi muri guverinoma ya Amerika bafashije muri iki gikorwa cyarangiye Kiyemba afashwe. Serivisi y'Igiswahili y'Ijwi rya Amerika yabonye amakuru avuga ko abategetsi ba Uganda kugeza ubu bamaze guta muri yombi abantu 16 bafite aho bahuriye n'iraswa rya John Kagezi ku itariki 30 ukwezi kwa gatatu. John Kagezi yari umushinjacyaha mukuru mu rubanza rw'abakekwaho kuba barakoranaga na Al-Qaeda bashinjwaga mu gitero cy'iterabwoba cyo mu mwaka w'2010 i Kampala. Igitero cyahitanye abantu barenga 70 barimo kureba televiziyo umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Kiyemba yafatiwe muri Pakistani mu mwaka w'2000 kandi yoherejwe i Guantanamo Bay. Yarekuwe mu mwaka w'2006 hasubira muri Uganda. Kongera gutabwa muri yombi bibaye mu gihe i Kampala hari impungenge ko hashobora kuba ibindi bitero by'iterabwoba. Inteko ya rubanda inaha muri Amerika ejo kuwa gatatu yahamije ibyaha Zahar Chanavi Sanaya ukomoka muri Chechnya ibyo kuba yarafashije mukuru we mu mwaka w'2013 gutega bombe muri marathon y'i Boston yahitanye abantu 3 ikomeretsa abandi 264. Inteko ya rubanda yamaze amasaha arenga 11 isuzuma ibirego ku minsi 2 mbere yuko bemeza ko Chanavi ufite imyaka 21 y'amavuko ahamwa n'ibyaha byose uko ari 30 birimo 17 bishobora gutuma ahabwa igihano cy'urupfu. Abantu benshi mu miryango y'abakozweho n'iki gitero bari bakurikiye urubanza mu rukiko rw'igihugu i Boston ubwo inteko ya rubanda yatangazaga icyemezo cyayo kuri buri cyaha. Itangazamakuru rya leta muri Irani riratangaza ko amato ya Irani y'abasirikare barwanira mu mazi yerekeje mu mazi hafi ya Yemen kubera ibitero by'indege biyobowe na Arabia Saudite mu mugambi wo guhagarika abarwanyi b'abashiyite bashyigikiwe na Irani muri Yemen. Ayo mato ngo azarinda inyungu z'igihugu mu nyanja, ngo azanarinda n'amato y'ubucuruzi abayobyamato mbabarire. Misiri nayo yohereje amato ya gisirikari mu mazi ku nkombe za Yemen. Muri Iraq abashinzwe umutekano b'abakurude bavuga ko umutwe wa Etat Islamique warekuye abantu 216 b'abanyayirak mu muryango w'abayazidi bari bamaze amezi 8 baragizwe ingwate. Ababibonye bavuga ko abantu barekuwe ejo kuwa gatatu majyaruguru y'intara ya Kirkuk bakavuga ko habenshi muri abo bayazidi ari abantu bageze mu zabukuru n'abafite amagara hatameze neza. Impamvu y'iryo rekurwa ntiyahise isobanuka, ariko ni inshuro ya kabiri harekurwa abo bayazidi benshi nyuma y'uko abandi 200 barekuwe n'umutwe wa Etat Islamique mu kwezi kwa mbere. Umusirikare w'Umunyafghanistani yarekuye amasasu ku ngabo za Amerika naho nejo kuwa gatatu i Jalalabad hica umusirikare umwe wa Amerika mbere yuko nawe yicwa bamurashe. Umukuru wa polisi y'intara ya Nangarhar Fazel Ahmad Sherzade yavuze ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basubije ayo masasu bica uwarashe bakomeretsa abandi basirikare ba Afghanistani babiri. Nta bisobanuro byahise bitangwa kucyatumye uwo musirikare wa Afghanistan arasa, nta n'uwavuze nta n'umutwe wavuze ko hari wo wari inyuma y'icyo gitero. Abategetsi ba Afghanistan bakaba bakomeje gukora iperereza. ONU yatangije igikorwa cyo gushakisha miliyoni 111 z'amadolari yo gufasha igice kinini cy'abaturage ba Koreya Ruguru ubu bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa.
Urakoze eje ni mukankusi ku makuru uheje kudushikiriza. Uratuguma hafi uduhe incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Cyuti mwese tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi abantu bahunga intara ya Kirundo barafise imvo zibibatuma nkuko ababa muri iyo ntara bavyemeza, ariko abajejwe intwaro bobo n'ubu baremeza ko umutekano ari wose. Ivyo bikaba bibeshuzwa n'abajejwe agateka kazi na muntu aho babona ko kugara imbibe kugira babuze abantu guhunga ari bitera soni. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bariko barahunga ngo sinzara canke akaguma nkuko abategetsi bamwe bamwe bamaze imisi babishikiriza, ahubwo nyabuna ngo bariko barahunga ubwoba bategwa n'imbonera kure ugaruka kwa CNDD-FDD aho rubamenyesha yuko Petero Nkurunziza karamuka titoje bazohigura. Umunyagihugu umwe twasanze ku mugwa mukuru wa komine Bugabira akaba tumenyesha yuko ngo atanzara bariko barahunga, ahubwo nyabuna ngo umutekano ushobora no guhunga abantu umwanya n'uwundi.
Haraba amajambo menshi mbere ino muhora muvyumva no ku radio yuko bama bashamiranye ngo imbonera kure n'iyindi migambwe kumbe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ugasanga n'umumayira bagwanye. Bamaze kugwana rero usanga bace ba imbonera kure zigaca zivuga amajambo menshi yuko mu gihe pitatotorwa bashobora gutera intambara, ugasanga rero abantu baza baravyumva bumva no ku radio biriko biravugwa twumva nibihumuriza benshi bagaca bahunga. No kuvuga abahunga ubwoba n'ubwoba ahanini n'ubwoba ivyo vyinzara nta birimo.
Tuvuye ngaho kuri komine ya Bugabira twakubitiye ikiyonza hafi y'ikiyaga Cohoha, umunyagihugu twahasanze nawe nyina akabatubwiye yuko imbonera kure arizo zituma abantu batizabo kuko ngo aho zica hose zigena ziragabisha abadasangiye ivyiyumviro.
No mwijoro no ngaha barabaragendura barangwa rakizo bavita gukizo bari gukizura. Ndabumva no mwijoro naje bariko bararengana nta mahoro turonka ko turatudasinziye. Ubwo umise batambuka ari benshi sabasirikare turafise abasirikare nga turafise abapolisi nga mugabara dutera ubwoba. Uko imitima ihagaze kuko batuba kumanya bashobora kudutera bashobora kudutema kandi abivuga ko bashaka guhongora injavyi ngo bashaka guhongora injavyi. Umva twita ko turi injavyi kuko atari kuba umugambwe ngo turi injavyi ngo utavuga rimwe kandi ngo tutemeye umukuru w'igihugu ngo tuvuze ngo oya ngo kandi ari wenyine batuba ngo ni wenyine twe ntavyo tuzi. Hari abahunze benshi kubera iryo terabwa nyine hari nk'abantu ngaho bitabona abakomiseri kandi atari abakomiseri bitabona abakomiseri ku ngufu. Umva biradutera ubwoba.
Urongoye umutumba wa Kiyonza umwe mu mitumba igize komine ya Bugabira Nestor Ndayizeye akaba yatumenyesheje yuko ngo bavuga ko bahunga umutekano muke ngo ari binyoma ahubwo nyabuna ngo nubwoba bategwa na maradio.
Ahacu tubona iryo terabwoba ntari hari ntari hari kuko ntaterabwoba ry'umuntu numwe tubona akoresha kugira ngo aterabwoba abandi na cyane cyane ko nabo bavuga bahunga. Niko turiko turumviriza amaradiyo turavyumva mugo twibwe ahacu ku mutumba turongowe ntabo tubona ariko barahunga.
Abarongoye ishirahamwe rihanana agateka kazi na muntu ligiteka mu ntara ya Kirundo bamenyesha yuko ngo ubwoba mu banyagihugu ataragaseseshwa rumuri. Mathieu Nkurunziza arongoye ligiteka mu Kirundo akamenyesha yuko bibabaje kubona imbibe zugagwa kandi umuntu afise uburenganzira bwo kwishira no kwizana izo mbibe zikanacungishwa n'ubwo gwaruka gw'imbonera kure.
Icyo cyo kugara imbibe n'ukuri ahubwo nakamara amazi sinumva inyana umuntu yaza kugara imbibe atantambara iri kwiraba. Abahunze bavuga ko bari kubahunga kubera ko umutekano wabo udakwiye. Ivyo ukore bagize bari kubarabugarira nukuri ibyo biratangaje umengo umutekano icyo ariko arahunga umengo cyahavuye hama ni gitangaje cyane nuko abagenda bavuga yuko bahunga umutekano ugwaruka ugwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi babatera ubwoba mu mitumba nanze ngo nukubeshe mugana aho cyewumva rwagwaruka nyine ariko bakibakoresha kuja kugara imbibe no kuri byo urumva na kamara amazi
warongoye ligiteka mu Kirundo agasaba abajejwe intwaro gukora ibishoboka byose kugira ntihagire umuntu yohava atakaza ubuzima bwiwe kandi arabategetsi bamubujije kunyaga magara Desire Hatungimana mu Kirundo ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru udushikirije mu Burundi tujabuke mu Rwanda abantu barenga amajana 271 barokoye abatutsi mu gihe cha genocide mu 1994 ivyo bikaba biva mu cegeranyo cishira hamwe ibuka byita ku barokotse genocide nyuma y'ubushakashatsi ryakoze bamwe barabaza bati ibuka yagendeye kuki muri ubwo bushakashatsi nivyo mugenzi wacu Assumpta Kaboyi adusobanurira
ibipimo byagendeweho bemeza ko umuntu arinda kemwa nkuko biswe ni umuntu wayishe byibuze umuntu umwe cyangwa baburiye abatutsi bagahunga uwarokoye abantu adateze ikiguzi ndetse nta n'inyungu zindi atezemo kandi utarayishe bamwe ngo ahindukire yica abandi nyuma yo gucukumbura ibi byose nibyo byatanze abantu 271 babonetse ahakorewe ubushakashatsi mu tugari tugira kuri 240 tw'igihugu Professeur Kayishema Jean Marie Vianney umwarimu muri université numwe mu bakoze ubushakashatsi yabwirwa irya Amerika zimwe mu ngorane abahisha abatutsi bagiye bahura nazo
muri genocide hari abitanze koko barapfa abandi barasenyewe abandi babahakato na nyuma ya genocide rero harimo abapfuye na nyuma ya genocide babaziza yuko bakoze igikorwa kibabuza abo bicanyi kibabuza kurangiza umurimo nkuko bari barawuteguye bamwe bakababeshyera bakaba aribo bashyirisha mu buroko ngo nibo bakoze genocide kuko bishyize hamwe bose bagatanga ubuhamya yuko umuntu ariwe wakoze genocide
abakoze ubushakashatsi banasohoye urutonde rw'abantu bagera kuri 20 bapfuye bamwe bapfanye nabo bari bahishe mu gihe cya genocide abandi bagiye bicwa nyuma n'abaturanyi babo kubera inzika babagiriye ndetse n'abapfuye urupfu rusanzwe Professeur Kayishema asobanura ko bahisha abatutsi mu gihe cya genocide bagiye babahisha ahantu hanyuranye nko mu mashyamba mu myobo ndetse no mu mazu yabo Pastor Mitsindo Graciane numwe mubahisha abatutsi mu rusengero yayoboraga rwa DPR mu cyahoze ari commune Bicumbi muri Kigali ngari nganira nawe yambwiye ko yarahisha abagera kuri 320
mbaca amatsinda niba hinguka ibya kwitsinda rimwe niba ryicara sigaririnde
ayo matsinda yashyirahe kugira ngo batabahuye
munsi bitanda mu bubati tuntu tw'uduhuru twari hafi inzu hari nabandi basore bashakwaga cyane najyanye mu mwobo mucyo bona cyokoraga cya toilette nge gupfa ntabwo nari mbitiye kuko nta mpamvu nabonaga n'abari mu gupfa icyo bazira nacyo cyatumye nsaba n'umuryango wanjye mbasaba ko bemera tugapfa mbere yuko hagira abantu bapfira iwacu tubabona kandi barabinyemerera hariho nababuze muhere kuri icyo gipasto nanye nkabasubiza ko nimpfa nge nzajya mu ijuru wowe uzapfuge nta kindi cyadukije n'Imana yo mu ijuru abantu ndabwira ntimuhunge mugumaho ngaho ntimugire ikibazo niba ari Imana yampamagaye nimbona hari umuntu biciye aha namwe mukabona abanyishi hakagira abazarokoka ntimuzongere gusengera nta mana tuzaba dufite
Pasteur Mitsindo nawe yahuye n'ingorane kimwe n'abandi benshi bagiye bahisha abantu kuko nyuma ya genocide nawe yahimbiwe ibyaha arafungwa gusa nk'uko abitangaza ngo ntiyamaze iminsi muri gereza kuko yamaze gusa ibyumweru bibiri agahita ataha kuri we ngo nta kindi gihembo ashaka kubo yahishe cyangwa kuri leta ngo kubivuga birahagije
no kuburiho ni igihembo Imana yaguhembye kandi ibyo twabikoze tudategereje ibihembo ku muntu wari we wese yabo yaba abo ngabo cyangwa ubutegetsi gusa iki gikorwa cyo kubivuga abantu bakabyumva ni igikorwa gikomeye cyane ni inyigisho kwa zadukurikira kuko twebwe bangana natwe n'abari bicyo giye bazabarapfuye ariko amateka azandika
nubwo hari abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bagakiza abatutsi bahigogwa mu gihe cya genocide harabo umuryango ibuka wagiye uhemba cyangwa n'abahishwe bakitura babahisha ariko profeseri Kayishema wakoze ubushakashatsi asanga hari ikindi abantu bitangiye abandi bakwiye guhabwa
umuntu wakoze ibintu nk'ibyo aba yifuza yuko byibura abantu yarokoye cyangwa se ababahagarariye nkayibuka babashimira icyo gikorwa bakoze nahundi kugirira abantu neza bakagenda nawe ukagumaho ngaho byakwitwa nko gukorera indashima byo turabizi yuko babitegereje kuri bamwe byagiye biba ibuka buri mwaka yagendaga ishaka bene abo bantu ikabaha inka ni inka batangaga yishimwe ariko ntabwo ibuka ntabwo yageze kuri bose
ubushakashatsi bwo gushakisha abagize uruhare mu kurokora abandi ntibwarangiye mu gihugu hose kuko umuryango ibuka uteganya kuzabukomeza hakamenyekana abagize uruhare mu kurokora abatutsi bahigogwa mu gihe cya genocide ndetse ngo akaba ari nabo baba mu bambere mu kwigisha umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda kirifuza ko haboneka uburyo aba bantu bahurizwa hamwe mu matsinda na bamwe bacitse ku icumu banyuranye nabo bakabasha gukora imishinga yabateza imbere gusa umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka Aisha Kye Naftar yabwijwe irya Amerika ko kugeza ubushobozi butaraboneka ngo ibikorwa byo kubarura bagize uruhare mu kurokora abatutsi babashe kumenyekana hose mu Rwanda Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Presidansi y'Ubufaransa bita Elysee yafashe icyemezo cyo gushyira ahabona impapuro z'amabanga yayo yo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda kugeza mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu ku gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabajije Professeur Higiro Jean-Marie Vianney uko yabyakiriye. Professeur Higiro yigisha politike n'ubumenyeshamakuru muri Western New England University hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubatega amatwi.
Icyemezo bafashe urebye ni icyemezo cyiza. Umuntu yasanga harimo ibintu nka bitatu. Icya mbere na mbere nuko kubera kudatangaza ayo mabanga n'inyandiko zirimo ayo mabanga bituma isura y'igihugu cy'Ubufaransa ikomeza kugaragara nabi kuko abantu bavuga bati Ubufaransa bwitwaye nabi. Ni byiza rero ko bashyira ibyo bintu byose hanze ndetse bagombye kuba barabikoze kera ubwo ni mu rwego rw'ibyo bita public relations cyangwa se public diplomacy bikajya hanze noneho isura y'Ubufaransa bikagaragara uko bifashe uko bitwaye muri icyo gihe. Ikindi umuntu yavuga nuko abanyuze muri genocide abarokotse bakeneye kumenya uko Ubufaransa bwitwaye kugira ngo badahora bibaza uko ibintu byagenze. No kuvuga ko bakeneye kumenya ukuntu abantu babo bapfuye n'abanyarwanda ndetse nabo bakeneye kumenya ukuntu ibintu byagenze ukuntu ayo mateka ukuntu amateka y'u Rwanda ameze kuko byabafasha mu mibanire ya buri munsi. Hari abagiye babisambasamira hejuru ibyabaye mu Rwanda kenshi bakaba bakurikira ibyatangajwe n'ibinyamakuru kandi wenda uko ibinyamakuru bivuga byagenze atari ko byagenze
ariko rero ni igice gitoya cy'amabanga kubera ko nayo muri Elize gusa presidence ariko mu banyi n'amahanga mu gisirikari mu nzego z'ubutasi ho ntabwo barabishyira ku karubanda
ubundi bagombye kubikorera rimwe inuza ibintu nka biriya byagombye gukorerwa rimwe kugira ngo bijye hanze icyo kibazo kirangire naho ubundi abantu nyine bazakomeza gukurikirana bavaza batese twabonye biriya byo murerize ibindi byo byari byifashe bite nabyo dukeneye kubimenya ku bantu bakora ibintu bya public diplomacy cyangwa se public relations. Ni byiza ko ibintu bishyirira hanze rimwe bikamenyekana ikibazo kikavaho.
Buriya se murabona bishobora kugarura umwuka mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa kuko u Rwanda ruhora ruvuga yuko Ubufaransa bwari bwagize uruhare muri genocide.
ibyo nta wabihamye kuko bashobora kuba bapfa n'ibindi bintu kuko iyo wumva bitangazwa mu Rwanda n'ukuntu Rwanda rukoresha amateka ndavuga cyane cyane genocide usanga hari ibindi bintu bishobora kuba byihishe inyuma ku buryo uruhare rwa bamwe barwivanaho bakarushyira ku gihugu cy'Ubufaransa haho abanyarwanda cyangwa se abategekaga n'abagiye ku butegetsi n'ababurwaniraga nta ruhare bafite mu byabaye mu Rwanda.
Profesori Higiro ndabashimiye cyane.
Urakoze Kamirinde.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye ibijanye n'amagara y'abantu dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mbahaye ikaze muri iki kiganiro cy'ubuzima. Ugiye kuduha ibisobanuro.
Muganga Emmanuel Nizigirimana arongoye intara y'ubuvuzi y'Imuramvya i Burundi.
Murakoze cyane Dr. Nizigimana Emmanuel kuba mufasha umwanya kugira ngo tuganire. Nagira ngo tuganire ku ndwara mukunze kubona aho ngaho Imuramvya. Mukunze kuhabona indwara zimeze gute?
Indwara iza ubwa mbere ni indwara ya malaria. Izindi ndwara tukunze kubona ni indwara zifatira mu bihimba by'ihemero, amaha. Urabona kandi indwara zo gucibwamo na cyane cyane ku bana. Nikiza roho nyanganda sida ntitwosibagira kuko nacyo ni kimbu bituma abantu bagwara indwara nyinshi cyane Imuramvya iwacu no mu Burundi ndetse irahari.
Abo tumaze iminsi tuganira bakunze kuvuga ko hari indwara ya malaria. Iyo ndwara ya malaria namwe Imuramvya aho mbwiye ko muyifite, iki kibazo cyayo giteye gite?
Tubiranze indwara ya malaria ni indwara isa imbere mu zindi ndwara dukunda kwakira ngaha Imuramvya iwacu.
Hanyuma mukora iki kugira ngo abantu babashe kuyirwanya cyangwa kuyirinda?
Turahimiriza abanyagihugu tukababwira ibimenyetso biranga iyo ndwara kugira ngo ntibihutire kujya kuraba barumenyi ubwa mbere, ahubwo bakihutira kujya kwa muganga. Uratanga ibikoresho byo kwirinda malaria nk'imisegetera irimo imiti yica imibu ndetse bashoboye kuyigabanura ku iki bishika 50% kubera imisegetera yatanzwe.
None mwakwibutsa abakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika ibimenyetso biranga iyo ndwara kugira ngo nyine baramutse bayibonye bayirwaye bakwihutira kujya kwa muganga? Ibimenyetso ni ibihe?
Hariho ubushyuhe, kurura mu kanwa, kubura akayabagu ndetse no kudahwa ku muntu arwaye malaria. Iyo agize ikintu ashyira mu kanwa agaca adahwa. Rero twasaba abanyagihugu yuko mu gihe umuntu atagira ibimenyetso nk'ibyo yo kwihutira nyabuna kujya kwa muganga mbere yuko ajya kwa barumye, kuko ndazi yuko abanyagihugu bashaka batangura kwiyumvira ngo babaroze bakayitira kujya kwa rumenyi aho kwihutira kujya kwa muganga. Gusaba abenegihugu yuko ahubwo bakwihutira kujya kwa muganga.
Hanyuma muri rusange ni izihe nama mwagira abandi bose bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika?
Abantu bose bariko barakurikira Radio Ijwi rya Amerika basaba yuko umuntu yumvise hari ikintu gihindutse mu mubiri wiwe yo kwihutira kwa muganga, kubera kwa muganga bashobora kumupima bakabona icyo arwaye ama bakamufasha akabona gusubira uko yari ameze ubwa mbere. Ntibihutire mu bintazi.
Ndabashimiye cyane rero Dr. Emmanuel Nizigimana kuri iki kiganiro tugiranye, ibisobanuro muhaye abatwumva muri aka kanya.
Murakoze cyane namwe, Imana ibane namwe.
Ndabashimiye cyane n'abatwumva kandi nkambifurije kugira ubuzima buzira umuze.
Urakoze Eugenie Mukankusi kuri icyo kiganiro. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihugu cya Guinea Equatorial gitunze ibitoro, leta yaho ibandanya gukandamiza abanyepolitiki batavuga rumwe na leta. Mu kwezi guheze abategetsi babiri bayoboye abatavuga rumwe na leta, Guillermo Nguema Ela na Louise Nzo Ondo, barapfunzwe. Abajejwe umutekano muri Guinea Equatorial barazirira ijuru ruja n'uruza rwabo mu byabagumije mu mvuto. nta vyaha bagirijwe icese. Ipfungwa mu kwezi guheze ryabo bayobozi b'abatavuga rumwe na leta vyakurikiye ihagarikwa n'ipfungwa mu kwezi kwa mbere ry'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bariko bagira imyirekano mu mahoro y'ukuyamiriza ikoreshwa rya leta ry'imiliyoni n'imiliyoni z'amadola yaragenewe kwakira igikombe c'ibihugu byo muri Afrika. Naho Guinea Equatorial itunze ibitoro ibirenga ibice 70% by'abanyagihugu bavuga ko babayeho bakoresheje munsi y'idolari rimwe ku munsi aho bataronka ibintu ngendegwako nk'amazi. Ivyagirizo biherutse kugigwa n'ibinyamakuru amaradio na televiziyo vya leta ku mugambwe umwe utavuga rumwe na leta birateye impungenge. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba leta ya Guinea Equatorial guhagarika kutoteza abatavuga rumwe na leta hisunzwe ingingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro yubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro, guhugira amakoraniro no kugira uruja n'uruza atankomanzi nk'uko Guinea Equatorial yavyiyemeje hisunzwe amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka ka muntu. Amerika kandi isaba leta ya Guinea Equatorial kurekurira imigambwe, kwiyandikisha no kugira uruhara mu mwidegembyo mu bikorwa vya politike bibaye mu mahoro nk'uko vyumvikanywe ko mu biganiro vy'abanyepolitike mu gihugu ca Guinea Equatorial mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2014.
Kigali jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Juti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Jeni Mukankusi agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Jeni mikoni gwawe.
Urakoze Oriane. Umuntu wahoze hari imfungwa muri gereza ya Amerika Guantanamo muri Cuba yatawe muri yombi muri Uganda akekwaho kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe umushinjacyaha John Kagezi mu kwezi gushize. Uwo mushinjacyaha yaciye imanza ziterabwoba. Itangazamakuru rya leta ya Irani riratangaza ko amato ya Irani y'abasirikare barwanira mu mazi yerekeje mu mazi hafi ya Yemen kubera ibitero by'indege biyobowe na Arabia Saudite mu mugambi wo guhagarika abarwanyi b'abashiite bashyikiwe na Irani muri Yemen. Muri Iraq habashinzwe umutekano b'abakurude bavuga ko umutwe wa Ita Islamic warekuye abantu 216 b'abanya-Iraq bo mu muryango w'abayazidi bari bamaze amezi 8 bagizwe ingwate. ONU yatangiye igikorwa cyo gushakisha miliyoni 111 z'amadolari yo gufasha igice kinini cy'abaturage ba Koreya ya ruguru ubu bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa. ONU ivuga ko 70% ry'abaturage no kuvuga miliyoni 18 z'abanyakoreya ruguru badafite ibiribwa bihagije kandi ko bakeneye ibiribwa by'ubwoko bwose. Cyakora biravugwa ko muri abo bose abagera kuri miliyoni 2 abenshi barimo abana, abagore batwite n'abonsa hamwe n'abantu bageze mu zabukuru bakeneye bikomeye inkunga y'ibiribwa. Abandi bagore n'abana bagera ku 350,000 bakeneye inkunga n'ibyangombwa by'ubuvuzi. Umusirikare w'Umunyafghanistani yarekuye amasasu ku ngabo za Amerika ahoneje kwa gatatu Hijarabad yica umusirikare umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko nawe yicwa bamurashe. Umukuru wa polisi y'intara y'Nangarhar Fazer Ahmad Sherzade yavuze ko abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basubije masasu bica uwarashe bakomeretsa n'abandi basirikare ba Afghanistan 2.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalalai Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Ndabashimiye kubona mwaduteze yompi. Ntimutangwe, ibiganiro vy'iradio ijwi rya Amerika birabandanya. Ku mugoroba naho nyene Samuel n'igice turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradijwe rya Amerika. Mwakoze cyane, mugira umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ukubakana kw'abasangiye amaraso kugira ingaruka ku magara y'abana babamukako. Inkuru dukura mu mugambi wishinze kugenzura indwara Disease Control Priorities Project w'Abanyamerika zimenyesha ko hagati ya 10% na 20% by'abo bana badakura neza. Ugutera intambwe mu byerekeye amagara meza kugabanya ibitigiri by'abubakana basangiye amaraso. Ukaba nkako abahinga mu bijanye n'amamuko y'abantu b'abafaransa barerekanye yuko muri ico gihugu baharugwa kuri 10%. Ubumuga bumwe bumwe bukunze kwibonekeza mu bana buterwa nuko bamuka kubasangiye amaraso. Aha twovuga kuvukana umutwe canke umutima munini, imibari cyo kimwe no gukeha ubwenge, nkuko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza yo muri Algeria cyabitohoje mu 2013. Twasanze ko amahigwe yo kuramba kuri abo bana atari menshi. Inkuru dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS zimenyesha ko 3.5% bapfa batarashikana imyaka 5. Imigenderanire itisanzuye kure y'abo badasangiye imiryango kubuza kumenya inyifato ibereye mu bijanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso. Amatohoza umugambi Program for International Student Assessment wakoze mu Bwongereza mu 2009 yerekana ko 50% basigara inyuma. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijyanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega matwi ivyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye ko mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati: Nizihe ngaruka ku ruvyaro rw'abubakanye basangiye amaraso? Ngizi nyishu bamuha.
Usanga babyaye abana batandukanye n'ubuga uku amaraso ho batahu.
Ubyaranye na mushiki wawe ubyara umwana ajya kuyije mu mutwe naho yo bakomeye ni habura nakantu abagira arya abacira nk'ibikono.
Abana mu baronka mugamo cha mutyari bicucu.
Ibaramba nyaka yo kubaho ku isi ibanoyi.
Harigiye bacha bazo barabana nabi.
Bashobora gufatwa n'indwara z'akaronda zivuye mu muryango.
Amatongo arashobora kwaga abana bakabona nk'ibyo barya kandi nabo nyine bakayerera nk'umwe barabara bakabura ububafasha.
Umwana apfutse kesho usanga ari kimuga ugasanga hari ibihimba by'umubiri tavukanye.
Nk'uyo nk'umwana yapfuka ko babyeyi bapfuka mu muryango umwe kesho iwabo bakuze bakenye abana nabo nyine baguma bakenye kubera ntibaronka abantu bava ngo babafashe ubukene buguma ari bwa bundi.
Gupima yuko amaraso atobasa kubimirije kubakana mu mategeko ni ngombwa. Mu bihugu nka Arabie Saoudite babanza kwerekana urupapuro rwo kwa muganga ruvyemeza. Udukino tumwe tumwe twungura ubumenyi ugwaruka mu bijanye n'ingo. Inkuru dukura mu gihugu cya Tunisia zitumenyesha ko inkarata zatumye abana bo mu mashure y'intango batahura ingaruka mbi ku magara y'abubakanye bahuje amaraso. Amashirahamwe y'abanyagihugu aragira uruhara mu gutanga impanuro izatanzwe na Voir Sans Frontières gitaho abanyamwema muri Senegal haraheze imyaka 10 zagabanije ku bwinshi ibitigiri by'abubakana hagati yabo. Kugira ngo twumve neza ibijyanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu, tega matwi itoza mugenzanje Ala Ivira Nkunda yagiriye muri komine Buterere iri mu gisagara cha Bujumbura. Ala Ivi, jambo ni gwawe.
Ukubakana kwa sangi ya maraso, mumijango ya batwa iba mu Kigwati Chinyarumanga muri komine Buterere mu gisagara cha Bujumbura kwara tujijwe biciye mu nyigisho z'ukuyijijura izo nazo zikaba zishimikira kungaruka n'iz'ubumuga bw'umubiri zishobora gushikira uruvyaro zatanzwe n'abajejwe intwaro nkuko inkuru dukura muri co Kigwati zemeza amahwaniro ahuza urwaruka rugeze mu bigero vy'ugushinga izago muri ako karere kaguriyemwo abatwa arafasha kugumvisha ingaruka ku magara mu gihe bubakanye bava mu muryango umwe w'amaraso. Aline mpawe n'Imana umutwakazi atugira ko impanuro yakuye muri mwenayo makoraniro zamutahuje ko kizira kuvyarana n'uwo bavukana canke namuvyarawe. Tumenyeshe ko ico Kigwati kigizwe n'imiryango y'abatwa niva mu yandi moko irenga amajanane. Ugutohoza amamuko y'umutwa yashimye umutwakazi kuragirwa imbere yuko bubakana. Georgette mpawe n'Imana afise abana indwi aratuyagira
yarambajije papa na mama ndamubwira nawe ndamubaza papa we na mama wiwe bamuyomba biwe bayinasenge kayincuti zose zo mu muryango tumenyereye nico yituma twitonze tukabanza tukabibazanya.
Imigenderanire hagati y'abigeme babatwakazi n'abasore bava mu yandi moko yaragabanije abatwara n'abasanga ya maraso kukaba nkako umuhungu atava mu bwoko bw'abatwa ntagitinya kurongora umutwakazi nkuko vyashikiye Jackson Barutwanayo afise abana bane. Uruhara rw'abavyeyi ni ntangere mu kwigisha abana kwirinda kubakana nabo basangiye amaraso. Neri niyo kwizigira n'umutwakazi afise abana batanu avuga ati
abana bacu bagita ngo bange baruke bamanza kubaza kubara bona ngaha ni gisagara kinini iya ni bavuga ngo reka ngo twabiraho nyene bashavuga ati nubundi tugize ngo dutongoza ho nyene ususanga ari mu muryango reka tubaze ababyeyi bacu.
Ukwijukira amashure kugwaruka gw'abatwa ni ngirakamaro mu gihe tugushinga izago. Kubwa Ines Butoyi umutwakazi ageze mu mwaka w'icyenda ubumenyi amaze kuronka bwamufashije kumenya ko mu gihe yubatse n'uwo basangiye amaraso ko bari nk'uguhonya umuryango. Ukwirinda ingaruka zishobora gushikira amagara y'abana kurafatirwa ko mu guhimiriza imiryango y'abatwa. Twumvirize Ernest Ngenzi arongoye akarere k'Ikigwati Chinyarumanga.
Twareka yuko gutwana atakamara bimaze cyangwa ubwana bugwaragurika ubwo bakwiye kujya bararongora abatutsi kazi n'abahudukazi kugira bikunde tugwire turande.
Tumenyeshe ko ukubakana kw'abasangiye amaraso kutemewe n'abajejwe intwaro. Apolline Ruratotoye mustanteri wa komine Buterere avuga ko ataburenganzira atanga ku bayahuje mu gihe amatohoza abishize habona. Ukwijukira kubakana kw'imiryango idasangiye amaraso gutuma ibibondo birokoka. Leonard Habimana arongoye Uniproba ishyirahamwe mpuzabatwa afatira ku mpfu z'abana zagabanutse mu bigwati abatwa bagwiriye mu burere butandukanye bw'igihugu. Iyindi mpanuro yama yahawe imiryango y'abatwa yashinze izabo idasangiye amaraso ni kwihutira kwandikisha uruvyaro rwabo. Twumvirize Leonard Habimana arongoye Uniproba ishirahamwe mpuzabatwa.
Tukabahimiriza ko bategerezwa guca bandikisha abana babo bavutse barabikoze tukumva yuko by'ukuri bimwe byo kurongorana hagati yabo hagati y'abavukana ico gitarimwo.
Ukwegereza imigambi y'iterambere mu bigwati abatwa bagwiriye kofasha ugwaru gukurana inyifato yuko tubakana n'abo rusangiye amaraso.
Kuja kurondera ubuzima kure y'imiryango kugabanya ibitigiri by'ugwaruka gubakana rufise icyo rufana cha hafi. Ibiharuro by'ikigo cy'igihugu kijejwe igwirirana ry'abantu IND cyo muri Maroc vyerekana ko byagabanutse ku bice bitanu kwijana muri iyi myaka ibiri heze. Ugufatanya inyigisho z'ugwaruka hamwe n'ibikorwa byitabwa na benshi kurorohereza kuzitanga.
amasekeza y'umuryango utabara imbabare kwa Saint Rouge muri Tunisia yarafashije gushikira ugwaruka no kurusigurira ivyerekeye kubakana kw'abamuka mu miryango imwe. Tumenyeshe ko uguhanahana ivyiyumviro hagati y'abavyeyi ubwabo ari nkenegwa, uko nako koshimikira ku ngaruka mbi ku magara y'ugwaruka ko muri kazoza nk'uko abanonosoye iby'imibano muri Tunisia babibona. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu, tega matwi ikiyago twagiraniye n'umuhinga yanonosoye iby'imibano Renaldo Butari aganira na mugenzanje ara ivirankunda.
Renaldo Ubutari ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Iyo bavuze yuko abantu bubakanye basangiye amaraso babasha kuvuga iki?
Mwa mwahuje ibitsina musangiye ubucuti bisigura ngo uburi nka papa w'uwo mwana canke abo bana babiri bavukana muri abavyara ntaco muba muje mwongereza ko uwo mwana muvyaye.
Buriya haragera igihe abantu babimenyere birahera canke bibyonda biri kwakunda.
Ku bice 80% ubigira abayara bigiriwe kera kiri muto. Kubikiza biroroshe. Cambere, ushobora gufata urugendo ukaja kuraba mu yindi mico ukuntu vyifashe ugahita imico myiza. Canke iyo mico yindi kagusanga iwawe cha kuri radio canke bigaca kuri televiziyo. Kugira imico myinshi y'abarundi ihinduke, televiziyo yarahinduye imico myinshi icituma abantu baba abantu bugurutse kandi basanganikiwe no kwakira iyindi mico no kuyaga n'abandi bantu.
Imiryango y'abatwa usanga ifise nyifato yo gutwarana hagati yabo basangiye amaraso.
Babazanira ama televiziyo kuko nabo sibanyaga canke babazanira ama radio. Babe abantu bugururukiwe ku bintu biriko birabahanze. Umuntu wese azogumaza kubigisha ku majambo batiboneye n'amaso yabo naho twa turaje vraiment.
Baba bakoraniye hamwe mu kigwati kimwe. Nishaka kuba intambamye yuko umuntu yabikuriye sabihereza nabandi bose
niyo ntambamyirega basi aho bari bahakreye amasoko umuntu wese w'imico yari yo yose aza urakayaga ukabona vuga ikindi kirimi afyindi imico batangure kugururikirirwa iyindi imico
mugwe kumusanze muri muhinga yanonose ibijane mibano goko mu guhindura iyo nyifato y'ukubakana basangiye amaraso
abana babo biyige batahura ibintu byinshi ubwenge burakiza
ndabakenguruki.
Arakoze ara Yves kuri amajwi n'ivyo biganira dushikirije. Tumira mate gato mukumviza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara. Ariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kiracitwe rya Amerika no munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubakana hagati y'abasangiye amaraso hamwe n'amagara y'abantu. Gwaruka nimurambigwe kuma hafi ya maradio yanyu ni wa mwanya wo kubaza no kurosa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura
none ngo udaje ufise ngamushikaje akangu ufisha kujana umwana bigashoboka
nibaza kubwo bwa mbere ugo rukundo hari rukundo rw'abavukana atari rukundo rw'abantu babiri bahuza imibiri hama kuvyara ibibondo tankeka yuko mu bibondo bibiri umwe muri bo bishobora kugira inkurikizi ku magara yiwe.
Mbaza ndakwishura.
None iyo utwaye wo musagiya amaraso ingorane ziri hehe?
Ingorane ziri mu bibondo muzovyara. Ku bice 50% abana baragira inkurikizi zidasanzwe kuvyerekeye amagara yabo.
Mbaza ndakwishura.
Bega none kugira umuntu ashobore kubona umuntu yobaba huja amaraso
ntubibona gute
bisaba kubanza mu miryango uvukamo no kubanza baso wanyu banyogosenge banyokwanyu eka n'abandi bo babazi byerekeye imiryango uvukamo baraheza bakaguha umuco hajya abavyeyi bakera baratohoza ibintu by'imiryango bakamenya neza ati uyu avuka ku muvyeyi nakananaka eka nuwo yaravutse hanze baraheza bakabimenya mu buryo bwabo mbaza ndakwishura
Nani zani mugore utazi ko musangiza maraso baza kubimenya yuko mugasangiza maraso wamaze kumutwara cyose bigenda gore
kuko uba wamaze kumwemera imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ntahubuki mushira aho bisigaye nuko mukwigera baganga bakaheza bakaraba yuko ubwo bucuti bwanyu kitagira yuko muronka ibibondo mihave bigira amagarama
Rugamba rwa maki hayanje.
Gwaruka ni murambigwe ni wa mwanyadwa umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abayisiguro z'ibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Jewe ntaruba kugera sintwaro umuntu dusangiye amaraso. No vyifatamwo gute.
Bwa mbere nibaza ko umukobwa mukundanye ukwiye gutohoza imiryango avamo kuva ku basokuru na basokuruza kugira ngo urabe ko by'ukuri atamaraso ya hafi mufitaniye. Mbaza ndakwishura.
Nkajya usanga nk'abavyeyi baba bapfukana ugasanga nk'umukobwa bipfukana amasaza wiwe. Ko bishika bakabyara nk'umwana akomeye n'ikibere kinono.
Pao bishite na mahigo wabagize kugira bavyara abana bakomeye ariko nibo kwijajara baba kwiye kubanza kwegera abaganga babinonosoye bagasuzuma na cane cane baba ndi babinonosoye kuvyerekeye ivyimbuto eka nibindi vyerekeye umuntu wese kwagizwe bakaraba inkurikizi zoba hamwe amaraso yabo agiye hamwe
mbaza ndakwishura
afise mukoga bipfukana na papa none nk'ubu ko twigeze kwangayigeze kumwe kujyamana sinagize nabi kandi bipfukana na papa
waragize nabi hamwe byari gushika akibungenga ivyari kuba ari ibintu byiza bwa mbere mu muryango yanyu amane kindi no kuri ico kibondo cyane kuko murumva yuko musangiye amaraso avukana na papa wawe uri umuhungu watwaye cyane cyane amaraso ya so wawe avangatiranye n'uwo basangiye amaraso mwumva ko ari ibintu bikomeye cyane bitagigwa no kugigwa
mbaza ndakwishura
ko dukunda kubona abana bavukana ubumuga twovuga ko bavuka ku bavyeyi basangiye amaraso
oya kuko birashika nivyo n'abavyeyi bataba basangiye amaraso aho bashobora kubyara abana bafise ubumuga butandukanye bivuye umwana ari karibumba birashitsaho ibintu ibigenze neza yego rimwe birashobora gushika ko bavutse ku bavyeyi basangiye amaraso canke bigashikaho bavutse ku bavyeyi badasangiye amaraso bivuye ku ngorane abavyeyi baba bafise.
Rugamba rwa maki hayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Kirundi mwanumba bavuga ngo ababyara barabyarana singira kutse n'abyo byo cyaru cyane cyacu bintu namwe ni
umvyara wo kwa nyogosenge kuko bavuga mu kirundi baravyarana kuko barashobora gukina ni cane cane mu miryango ya kera murazi ko imiryango yari mininiya hamugasanga nyogosenge yagiye kubaka kuwundi musozi mu wundi muryango aho abana banyu bahuye nibo bavyara bakina bakaramukanya aho vyashobora kuvamo no kubakana kuko bobo burya nta maraso hanini yaba basangiye
mbaza ndakwishura
na muti kubane mubakanye basangiye amaraso gira bazobyara abana bakomeye
ica mbere twohanura abantu basangiye amaraso bakundanye bakifuza kuronka ibibondo nuko bo kwegera abashakashatsi babinonosoye bita abageneticien bagasuzuma amaraso y'uwo musore n'amaraso y'uwo nkumi bakaraba yuko bashobora kubyara abana bakomeye hari ubushakashatsi bukomeye hano mu gihugu cacu butaraboneka
mbaza ndakwishura
n'izindwara zikarira abana bavuga ku bavyeyi basangiye amaraso.
Hari ingwara zo mu mutwe na cyane cyane ubumuga bwo kutagira ubwenge bukwiriye canke bakagira ubumuga bwo mu maraso, aho bagira ingwara zikomeye kandi usanga kenshi na kenshi zidakira kuko ababyeyi babahuje amaraso kandi bose bafise iyo ngorane mu mubiri.
Mbaza ndakwishura.
Abantu basangiye amaraso nabava mu muryango umwe gusa.
Abana bose bakomoka kuri sogokuru umwe yavyaye so wawe. Ni kuvuga babahungu bose bavuka kuri sogokuru umwe musangiye amaraso. Bajya bo kwa nyogosenge ntimwa musangiye amaraso kuko nyogosenge aba yagiye kubaka mu wundi muryango.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayi gwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti na magara. Abanywanyi bacu umunyeshure wo kuri Itabu Kigamba yatwandikiye abaza ati mazimisi numva munda wo mengo ngwaye mushishito kuko icyo funguye cyose interi seseme none yo bari estoma. Murakoze muganga Anita Munyana uzeri ishu umunywanyi wacu.
Nisanzwe umushishito ntabwo ukunda gutera iseseme. Nukuraba rero ukagenda kwa muganga yaba icufunguye cyose kigutera iseseme ukagira nibindi bimenyetso hari bipimo boheza bakagutuma gura barabe yo batamara ryugwaye canka akakubaza ibindi bibazo bimutuma aguhinyishu kungwara ugwaye.
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zamufashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kunyibutsa abasokuru. Uno munsi uvuga uti amazi arashuha yibagira ibumbeho bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Isigura ko no ha umuntu yoshura kubakuze yuko atashobora kwibagira nakana gatoyi kamushikiye mu bwanga.
Bikubwiye iki?
Naho baba watembeye ukagera hugera uguma wibuka muhiri wanyo watahuru zogi.
Bikubwiye iki?
Naho kwiga amashuri menshi ugaca amadogitora cyangwa ukava mu rundi ukimukira mu kindi gihugu urasubira kuraba wasize ku gatumba.
Bikubwiye iki?
Nuko naho wokwiga ukagira amashuri menshi abavyeyi ntubibagira muhirugo muhibuka naho woja mu bindi bihugu ntiwigera ubibagira nisho no uvuga ko
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimiye ala Ivira Nkunda na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya aya majwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku gihugu cya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura byandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 944 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira
mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Fanya nini? Sijui mpenzi we umeshakula. Napata shauku ya kukuona. Kwani tangu lipotoka. Nataka nirudi nyumbani. Nikupe story fulani. Tukiwa pamoja mezani. Kwanza.
Corona. Wanapinga, ni nzuri zako sipa, nitazipata wapi, zinanifaa.